Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inondwi.
Amakuru makuru yaranze inondwi turiko turasozera kuri uyu wa 10/0 mwaka w'2021 agizwe ahanini n'umutekano muke mu gihugu ubutungane n'amagara y'abantu tugashimikira kukiza cy'umugera wa corona mu Burundi havuzwe ibitigiri binini mu mwanya muto w'inondwi tugaruka ku ngingo leta yafashe mu ntumbero yo kwikingira ikwirakwizwa ry'uwo mugera
makuru na Edith Lord nini na hatu
ndabahaye kaze ndabifuriza n'umunsi w'Imana mwiza. Ubwicanyi mu gihugu muri ino minsi busa n'ubwimonogoje aho mu kiringo cindwi imwe gusa abantu bamenyekanye ko bishwe bagera kuri 14 batandatu bagize umuryango umwe bishwe bacumiswe ibibugita batanu bandi nabo baguye mu bitero by'abitwaje ibirwanisho babiri batowe ibiziga uwundi umwe nawe yishwe acumiswe imbugita mu gipolisi no majejwe intwaro bakavuga ko bariko barakora amatohoza bonfisi niyongere.
Abo bantu bose uko ari 14 bishwe hagati y'uwa kabiri igenekezo rya 2019 Kigarama umwaka uheze n'uyu wa kabiri igenekezo rya 5/0 umwaka w'2021. Mu ijoro ry'uwa 2019 Kigarama cegera cy'umukuru w'umutumba Gishiha ni muri komine Burambi intara ya Rumonge mu manuko bw'igihugu witwa Antoine Rucheke yaratewe ku muhaniwe byicwa n'abantu bitwaje ibigwanisho baca batungwa nayo bameze. Muri iryo joro nyene hari undi munyagihugu wo ku mutumba Ruvumu ni muri komine mu rw'intara ya Cibitoke nawe yishwe acumiswe ibibugita ukekwa kuba yarakoze ico caha akaba yarafashwe ku mvo z'amatohoza. Mu ijoro ry'uwa 30 ushirwa 31 Kigarama umwaka uheze imodokari yarije izana na muntara ya Mwaro igana igisagara ca Bujumbura yaraguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho ku ibarabara ry'igihugu nomero 7 ku birometero birenga 30 uvuye mu gisagara ca Bujumbura mu gace bita Ibuhoro muri komine Mugongomanga y'intara ya Bujumbura. Umuntu umwe yarasize ubuzima muri ico gitero abandi batatu barakomereka. Ku munsi w'Imana igenekezo rya 3/0 uyu mwaka ibiziga bibiri byaratowe mu ruzi Rusizi biboshe kandi biboneka ko amaraso menshi n'inguma abajeje intwaro baca yategeka ko bifubwa ubutarariye. Abanyagihugu b'Inyamitanga muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke ku cambu c'uruzi Rusizi aho Burundi buhana bibe n'igihugu ca Repubulika ya Intwaro Rusange ya Congo bakavuga ko abantu batashoboye kubamenya. Ku mugoroba ukuru uyu w'Imana nyene igenekerezo rya 3/0 mu manuko bw'igihugu muri komine Mugamba y'intara ya Bururi ku ibarara rikuru ry'igihugu nomero 7 ku birometero birenga 50 uvuye mu gisagara ca Bujumbura imodokari yaraguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho. Batatu mu bari muri iyo modokari baraguye muri uwo mutego. Iyo modokari nayo iciratorirwa n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Hagati mu gihugu hashira ubuseruko mu ntara Karuzi muri komine Buhiga umuryango ugizwe n'abantu batandatu warishwe ucumaguwe ibibugita muri iryo joro nyene ryo wa 3/4/0 uyu mwaka. Uwo muryango ukaba ugizwe na Serugo Inarugo n'abana 4. Serugo akaba yaherutse gukukuruka ava mu rwego rw'igipolisi c'igihugu. Mu gihe cyose yavuzwe umutekano muke canke aho wahungabanye abajejwe intwaro n'igipolisi baca bamenyesha ko amatohoza yatanguye.
Ubwo bwicanyi rero bukorerwa abanyagihugu ukisubiriza ngo n'ingaruka mbi y'intwaro mbi yaboheye amaboko imugongo ubutungane bwabwo. Ivyo nivyo vyashikirijwe na Chauvino Mugwengezo umwe mu ndongozi z'urunani CFOR Arusha rurikiyemwo abatavuga rumwe na leta.
Abo banyakwigendera iyo bahejeje gukorerwa ikibi nk'ico ntiyaheza ngo habe amatohoza. Nayagize ngo araba n'amatohoza y'ibihenda amaso kugira abarundi cyangwa amakungu bashoboye kubona ko hariko harakora amatohozwa kandi mu by'ukuri atakiriko kirakogwa. Ivyo rero byose rero ku bwacu ni ingaruka mbi y'ubutegetsi iyo bumaze kunanirwa butaba bugikoresha ubutungane bwabwo. Ahari ubutungane nyabwo nyakuri nta bwicanyi nk'ubwo buheza ngo bwijane. Ibiriko birakogwa rero bikogwa kubera atabutungane, bikogwa kubera atanumwe agifisi chavuga, bukogwa kubera atanumwe agitinya. Izoro tuko turavuga tuti iyo leta imaze kunanirwa ni ibintu bibiri. Ni leta yonyene nkumbure idakoresha ubutungane ahubwo ibukoresha mu makosa, ibukoresha muguca imanza za ngonda gonde canke iyo bitari ivyo onye nuko leta iba igeramiwe itagifise itagira inguvu zo gutanga itegeko.
Mu gisata cy'ubutungane Eme Irambo naherutse gufatanwa ikiziga cy'umuntu yakubitiwe mu kabare iwe mu ntara ya Gitega yarasubiye gucirwa urubanza sentare isubiramo imanza ya Gitega yamuciriye umunyoro w'imyaka 21 iyo sentare ikaba yaciye uwo yarasanzwe ari cegera cy'urongoye imbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega akaba yari yarengutse ari kumwe n'abandi bantu batanu basangiye icyaha batatu sentare ikaba yabaciriye umunyororo wo guherayo abandi babiri bakazopfungwa umunyororo hagati y'amezi atandatu n'umwaka pafe mudasigana.
Mu gisata mpana byacu sentare isubiramo imanza ya Gitega icyariho cy'umushyikiriza manza mukuru w'iyo sentare yaraneguye kuri uyu wa gatatu urubanza rwari rwakiriwe Eme Irambona kwa 28 Kigarama umwaka uheze. Nk'uko amakuru dukura mu bacamanza bo ngaho mu ntara ya Gitega abivuga, umushyikiriza manza yaneguye ibihano byakiriwe Eme Irambona aho yavuze ko bidafite ifatiro bivanye n'icyaha yakoze. Umushyikiriza manza akaba yemeje ko urubanza yaciriwe kwa 28 Kigarama ruteye isoni kandi rudakurikije amategeko, mu gihe yagiriwe n'icyaha cyo kimwe na bagenzi we cyo kwica umuntu babiteguye. Isoko rya Radio Inzamba muri sentare isubiramo imanza ya Gitega rikabandanya rivuga ko abantu bane bagiriwe n'icyaha cyo gukubita, gukomeretsa no kugandagura Ezekiel Ndayisenga kwa 26 Kigarama umwaka uheze. Ayo makuru akavuga ko umupolisi yacungera ubuzima bwa Eme Irambona ariwe agira gatanu muri abo bagandaguye Ezekiel Ndayisenga yagiriwe nawe icyaha cyo kuba atatabaye akaba yaciriwe urubanza rwo gufungwa umwaka umwe. Sentare isubiramo imanza ya Gitega ikaba yaciriye kandi Eme Irambona imyaka 21 yo gufungwa kubera yagiriwe icyaha cyo gushaka guta ikiziga muri Ruvyonza muruzi Ruvyironza. Aya makuru abandanya avuga ko abantu batatu harimo muramu wa Eme Irambona baciriwe gufungwa ubuzima bwabo bwose, uwundi agira gatandatu mubagiriwe n'icyaha akaba yaciriwe gufungwa amezi atandatu. Isoko ryacu mu ntara ya Gitega rikavuga ko abaciriwe gufungwa ubuzima bwabo bwose hamwe na Eme Irambona bazoriha indishi y'akababaro ku muryango wa Ezekiel Ndayisenga amafaranga arenga miliyoni 5 z'amarundi. Tubibutse ko abo baciriwe urubanza bari kumwe na Eme Irambona ari uwitwa Salix Celestin hamwe na Medico baciriwe gufungwa ubuzima bwa bwose, uwitwa Sedwine gufungwa amezi atandatu hamwe n'umupolisi Didier gufungwa umwaka umwe. Bose bakaba bagiriwe icyaha cyo kugandagura umusore Ezekiel Ndayisenga kwa 28 Kigarama umwaka uheze.
Ku munsi wa kane niho umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR washikiriza abashinga amateka n'abakenguza amateka icegeranyo cy'ivyo waranguye. Umukuru w'umugwi Pierre Claver Ndayicariye akavuga ko icyo gikorwa caranzwe ahanini no kurondera abahambwe mu binogo rusangi bishwe mu mwaka wa 1992. Urongoye uwo mugwi akavuga kandi ko bahereye ku byabaye muri uyu mwaka kukubera gutinya ko izabona bishobora kuzimangana. Inkuru ya Jean Baptiste Bireha.
Muri icyo cegeranyo umugwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi washikirije abashinga amateka n'abakenguza amateka kuri uno wa kane, umukuru wo mugwi Pierre Kavenda yicariye avuga ko mu byo baranguye ahanini kwari kurondera ibisigarira by'abahambwe mu binogo rusangi bishwe mu mwaka wa 1972. Akavuga ko bashimye guhera ku bwicanyi bwabaye muri iyo mwaka kuko aribwo bwahitanye abantu benshi cyane. Iyindi mvo ngo nuko ibyabona byabaye muri ubwo bwicanyi ubu biriko birasaza.
Imbo ya mbere yatangurira ku 1972 turi kumwe nabo rusange ubutumwa twasanze twohera ku bwicanyi bwarenguye abarundi n'imiryango myinshi ko ku 1972 ubwo bwicanyi nta ntara bwashitsemo igipfungu cyabwo chapiti igihugu cyose umucanu urarandagata amaraso y'inzirakarengane arasenzeka abantu benshi bishwe bamwe bagatabwa mu binogo bagenda ntacyo binona. Imbo ya kabiri ni uko ibyabuze baba abapfakazi impfuvyi abazuze abo babarabikoze mbere nabonye bimwe bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba Imana abandi bishwe n'akabombe intundu amaganya n'ubukene butagira izina umuviseveri washivye rero gutangura gukorera ku bwicanyi bwo mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo ine na kabiri bwadometse bugakohora igihugu cose cane cane kugira umugwi ushobore kwumviriza ivyabona vyoba bikiriho.
Frederic Banzwinyumvira umwe mu banyepolitike bakurikiranira hafi ibiba mu gihugu bavuga ko ubwicanyi bwabaye igihumbi 1992 ari byo ko bwahitanye abantu benshi ariko kuvuga ko imvo nyamukuru yo guhera ku matohoza y'abapfuye 1972 kubera ibyabona biriko birasaza bidafashe ngo kuko imbere yaho mu mwaka w'1935 hariho ubwicanyi bwabereye ibusangana muri komine Bukeye aho ngo niho umugwi severe wari guhera
mu kuraba gusa kirangamitse babagihaye n'ingene basigura ibyo barambuye iyo batangigura bavuga bati bahereye 1972 kubera ko ari 1972 ngo baba ariko barasaza ni kuvuga babibonye ko tuca twihutaza kugira ngo ntibatujane bataduhaye ibyo babonye nicyo kirumvikana mugabo kandi nticyumvikana cyane kubera ko hariho ubundi bwicanyi bwari bwa 1965 ahantu bita ubusangana nibyo n'akagihande gato igiranije igihugu igiranije ibyabaye mu gihugu 1922 mugabo niyo bagenda bakavuga bati apfuye abantu bangana uku nibaza ko nabo nyine bahambiye mu binogo bimwe aho mu bisanzwe bwe yari kuremesha abarundi bo mu bwoko bwose baba ariko barabyumvira hanyuma ko bavuga bati twebwe ikindi ni uko 1972 byabaye mu gihugu cyose nibyo birumvikana mugabo ikibazo gica kiba ni uko iyo umuntu ariko arabyumviriza akavuga bati nibyo cyanye ababyoroshya kavuga bati mu guhengama kugira ngo umugambi uri ku butegetsi uronke imvugo uzokoresha kuko bavuga bati kugira ngo abahutu ari benshi mu gihugu babuze abantu cyane cyane badushyigikire muri intambara tuba turimo naho dutwara nabi uronke abadushyigikire.
Mumenya ko umugwi severe umenyesha ko muri uno mwaka ugiye kubandaniriza ibikorwa byawo mu bumanuko bw'igihugu mu ntara za Rumonge, Bururi na Makamba.
Makuru avugwa mu gisata cy'amagara y'abantu umugwi w'igihugu jeje kugwanya ikiza cya COVID-19 warasohoye ingingo harimo ko imbibe zo Burundi zizoba zugawe guhera igenekerezo rya 11 za kuno kwezi ku bantu bose binjira mu Burundi kiretse abinjiza ibidandazwa abaca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nabo bakazotegerezwa kumara iminsi indwi mu kibanza cyabonye nyene. Turashikirizwa na muganga Tadendi Kumana akaba cegera turongoye uwo mugwi.
Kuva itariki 11 nzero 2021 imipaka abantu bashobora gucamwo n'imodoka canke n'amaguru canke baje n'ubwato irugawe ku bantu bose binjira mu gihugu uretse abinjiza ibidandazwa. Bwa kabiri, kuva itariki 11 nzero 2021 ingenzi zose zishikira ku kibuga c'indege ca Bujumbura zizosabwa kumara iminsi indwi ahantu habonyene cyo bita quarantaine. Abazo bashoboye gutorwa indwara ya coronavirus nabo bazojanwa kuvurirwa ibibanza byabigenewe ku buryo bwabo. Bwa gatatu, ku ngenzi zinjira mu gihugu zizoronswa ibipimo bibiri. Igipimo cya mbere bazokironkera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, icya kabiri bakironswe ku munsi ugira gatandatu mu mahoteli bazoba barimo. Bwa kane, guhera ubu kugira ngo ishyirwa mu ngiro cyo gushyira abantu muri karantene rigende neza, ingenzi zose zizoba ku kibuga cy'indege gushyika mu mahoteli zizorindiriramo kugira ngo tuzisuzume ko atambwira zifise ziri kumwe n'igipolisi cy'u Burundi. Igipolisi cy'u Burundi guhera ubu nicyo kijejwe akazi ko gushyira muri karantene ingenzi. Ikindi naco amahoteli azoba yatowe kugira ngo afashe mu ico gikogwa asabwa gukurikiza ingingo zose zafashwe kugira ngo abantu bari muri karantene ntibashobore kwandura cyangwa banduze abandi. Kwa gatanu, ayo mahoteli nyene azoba yashimye gufasha leta mu gikogwa cyo gushyira karantene izo ngenzi asabwa yuko atakindi gikogwa azokora. Iyo hoteli izokora akazi ka karantene konyene.
Mu makuru ajanye n'umubano n'ibidukikije, bamwe mu banyagihugu bo muri komune Busoni intara ya Kirundo ngo baragaramiwe n'inzara, bakaba basaba leta kubaronsa imfashanyo kuva mu kwezi kw'icumi mwaka w'2020. Imitumba itari mike y'iyo komune iragaramiwe n'uruzuba rwononye imirima nka yose. Abanyagihugu atari bake bakaba bihebuye bariko bahungira mu ntara za Muyinga na Ruyigi kurondera akazi bashobore gutunga imiryango yabo. Emmanuel Ndayishimiye.
Abanyagihugu bo muri komine ya Busoni bamenyesha ko bashoboye kurima agatasi ngo baherutse babagara kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze imirima yatanguye yuma. Uno aratubwira imitumba igeramiwe n'ubwo ruzuba gusumba iyindi.
Tumba wa murandi hoho kandi washoboye kujya no mu murima kuraba cyarumye uwo bitirira n'umuriro bikaza imyumbati ya ibiharage amasaka n'ibigori nta Aho umutumba wa Kibonde, umutumba wa Higiro, umutumba wa Nyabishingo cyarumye, umutumba wa Marembo cyarumye, umutumba wa Bikara cyarumye, umutumba wa Gisenyi cyarumye.
Bamwe mu banyagihugu bo kuri iyo mitumba rero ngo baratanguye guhunga inzara baja guca ingero mu ntara za Muyinga na Ruyigi.
Aho hantu muri iyo mitumba batari bake bariko barahunga bomoka, bamwe bagenda za giteranye baragana muri Ruyigi kurabaho imvura yaguye. Iyo bayibonye nubwo kugera bibagoye kubera igihe cy'inzara kidasanzwe.
Ngo uretse umunyagihugu uyu cankuri yaronswe ifashanyo agiye ku ikomine, nta fashanyo ya bose iratangwa.
Nta fashanyo ziratangwa, nta fashanyo ya bose iratangwa. Oya ntiyo ndabura naho abarokore umwe barisanga bayibahira nko kuri komine ntibisanza mu ntara ntibisanza ku mitumba. Ego abarokore umwe sinzi ikitere bibaza ko iyariyo ntayonzi.
Twarondeye musitaneri wa komine ya Busoni Savyimana Dismas kugira tubyire kiriko kirakogwa mu gutorera umuti icyo kibazo fone yiwe yarizimije.
Nuko radio Inzamba gateka kawe, murakoze mwese mwari muduteze abiri. Amakuru yaranze inondwi hano niho agarukiye, mugira amahoro ahiwanyu.
Eddie Claude nini nahatswe.
Amakuru makuru yaranze inondwi.